Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kubashikiriza ibiganiro bya byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi ni ku munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga. Kuba Burundi bikuki ubwoko bw'abatwa mu Burundi ntibigeze buhabwa ikibanza gishimisha abatwa. Mu biganiro bitandukanye bahaye Radio Ijwi ry'Amerika, abatwa baravuze kwa amasezerano ya Arusha yabakomeye kandi kwa tateko na rimwe riri mu ibwirizwa shingiro ryaba rya kera canke riherutse guhinyanyurwa ribakingira canke ribaha ikibanza gikwiye c'abarundi batanze abandi barundi mu cyo gihugu. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Vital Bambanze arongo ishyirahamwe ry'abatwa Uniproba Unisonu pour le progrès des batois, no kuvuga tuje hamwe twiyunge kugira tubone iterambere ry'abatwa. Ariko umushyantahe Bambanze muri iki gihe ari mu hoteli muri Kenya, hariho ikibazo cha telefone ariko mukanya nibaza ko tumubona ari ku hoteli yamaze gushikaho turi kumwe, ariko hariho turi kumwe kandi n'userukira iryo shyamwe ry'abatwa Nengo Emmanuel, wewe akaba ari mu Burundi. Muri iyo neza umushyantahe Emmanuel Nengo.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego turakomeye, twashimira Imana.
Ego mu biganiro twagize cyane n'abaserukira abatwa bavuze ukuntu ibyiza shingiro mu Burundi bakumira, eka ukuntu badahabwa ikibanza bari bakwiye, mutubwire ubwa mbere na mbere ukuntu mwebwe abatwa bakiriye ihinyanyurwa, eka itegeko rishasha shingiro ryasubiwemo mwaryakiye gute?
Ego nkuko mubivuze nyine, ngira ngo ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ni ikibazo twamye tuvuga guhera kera, mbere haba ku masezerano atandukanye yagirwa mu kino gihugu. Ni ikintu tumaze kubona yuko ari ikibazo kinkora mutima ku miryango y'abatwa. Hanyuma rero ku bijyanye n'ibyo by'ibwirizwa shingiro, nibyo kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo ibwirizwa shingiro ihinyanyurwa ryaryo, nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo guserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi. Twarashoboye kumurungikayo, hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma. Ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko natwe twagiye tubikurikirana, harageze aho rero aho iryo bwirizwa shingiro ishigwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo bivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho. Twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze, nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuzadusanga yuko mu mategeko agenda ashyirwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'abundi, ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi n'ibintu bizwi, ariko mugabo buri inyuma ariko ingene bwokingirwa nk'ubundi bwoko nk'ayamoko yandi ahari mu kino gihugu. Kugeza ubu icyo tumaze kubona n'uko tukiri kure k'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza dufata cyo kimwe adukingire cyo. Nibyo byashyize imbere y'abenegihugu, abanyagihugu baratora, baratoye ubu turazi ko ryamaze kuba ryaratowe. Ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. None icyo abatwa bakora ni ikihe kugira ngo ibintu bihinduke? Ikintu mwakora ni ikihe?
Ntacyo tubiravye, ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabu ushobozi afise kuko ntabu ushobozi dufise bwo kugira ico duhimbiye ku bibazo bihari ku buzima ijanye n'iby'amategeko kuko icyo dutegeza gukora gusa cyangwa icyo twateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byo bafasha nkumbure kwiteza imbere nibyo tuyirimo n'ahandi ho kubijanye n'ibya politike turamaze kubona ho uko atantambwe dufise na ntuyi kuko ikibazo kiracariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira birimo ibyirizwa shingiro ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure nk'ukure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asoma ibyo byirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi kubera iki kubera abantu zeya bene wacu abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tuba mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko uko rero niyo ngingo ihari ni nta kindi kintu twakongera aho ntacyo turi bukore mu by'ukuri ni uko nyine no kuvuga icyo dukora gusa no kuvuga nta kindi
kimwe mu bintu bihambaye byo bituma muja mu nzego z'igihugu ni nk'ukurungika abatwa mu mashuri icyo kibazo murakiganira nabo murongoye mukabahibiriza bakaja mu mashuri
icyo kibazo ugambireho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuza abatwaye imitoroga gishinze ni hari ikibazo kijanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunswa amatongo nicyo dukora ni Robin na Fredwari nibyo dukora guhimiriza abatwa hanyuma ikigira gatatu kigizanye n'amashuri kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mwa kino gihugu cy'iwacu inyuma y'itongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nicyo kibazo na cyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turi ko turavuga kandi twama turi ko turakora ku bijyanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vrema turashima yuko ijya ngingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bokwiga badatanga uburyo ijya ngingo yari yasahirije yari yatumye ifata abana b'abatwa yatumye abana b'abatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho ibibazo bijyanye n'uburyo biguma bihari ariko ijya yari yatumye twari twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubiravye kuva aho irishyirahamwe ryahaja turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigiri biraduga ku mwaka ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko urwaruka rw'abatwa rwokwiga ejo rugaca ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushyira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazoshobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kubyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye wo kubwira iki kwitaho indero y'abana z'abana naho dufite icyo kibazo cy'ingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashuri kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo mu iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turiko turayimiriza
muravuga ikibazo mushyirana n'inengo muravuga ikibazo cy'amatongo ariko abantu banonosoye kahise bavuga ko abatwa aribo bashyitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka
nta ngira ngo nkuko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijanye n'amatongo ibura ry'amatongo kubatwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kupiri ni kintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni kubumba rero ubwa mbere umutwa aho yaba ari yita ibintu byo kumuhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheze akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kujya ku kintu kijyanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere je mfata tukiri bato ni ukuvuga ko umutwa wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kurunka ibimubeshaho gusumbya nuwo yarimwe kuko yaba ibyo bintu byose akeneye zaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ibyo rero byagiye rero kubera itituka y'uwo mwuga kubera ibyo bahingura tacyo bikivamwo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banafata inzira yuko ahubwo nayo matongo bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite utwo dutongo ikintu cya mbere nubabwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatabo nk'aha i Burundi ni kijyanye n'imanza z'amatongo yabo ubu dusanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ibyo rero n'ubu rero kubera abatwana bari kwarabona ko amatungo ubu ariyo aribwo buzima ubu rero n'ubundi rero nizo bibazo turimo nahandi rero bagiye bayatakazuka uko amatungo
kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitiki badashira imbere nka politike guteza imbere abatwa
erega abatwa bari mu migambi itandukanye kugeza n'ubu hariho izo bakunze kwabavuga ngo ngabatwa ntibajya mu ntuze yango ntibajya mu bya politike mu migambi n'ubu barimo mu migambi itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza kwebwe burya twe tubabwira yuko hanini yako ukitaho ikintu kijyanye no gukurikirana mu by'ukuri mbega uwuhe munyapolitike mu by'ukuri yumva neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo ibyo rero turagerageza kubibabwira ariko urazi yuko umwe wese arafite uburenganzira bwo kumenya icyo ahitamwo ariko mu by'ukuri nuko cyo nariko ndababwira nuko kubwi iwacu tugerageza kubereka neza ko igihambaye mu byo bakora byose mu bijyanye na politike ko bakwiye kuza bavugana n'imigambwe barimwo barabe yuko ari cyo hinduka bushobora gutegera mu by'ukuri ibibazo by'abatwa rero ibyo turabikora turabibabwira turabigerageza kubiyaga hagati yacu ariko ngira ngo kubera mumbure tukiri mu bibazo by'ukuba benshi batize nabyo ndabishyiramwo ubu usanga rero umwe wese abyakiriye uko abyumva ariko nubabwira yuko mu byo rero tuvugana tukunze kuyaga ibyo biba birimo mu bijyanye na politike na penya
mbega abatwa mushyana inengo bavuga iki ku ndyane zimaze imyaka n'imyaka hagati y'abahutu n'abatutsi
izo njyane ahubwo tweho hari igihe burya ngira ngo nk'uko twamatira uko turabikurikirana ni njyane nka twebwe tukiri bato twakuze tuzibona tumva ari izo njyane zahitanye abantu indiri ariko mu nyuma twebwe turiko turaziraba dusanga mu by'ukuri izo njyane abanyepolitike bari bakwiye kuraba ingene zohagarara hanyuma hakitabwa ko iterambere ry'igihugu twebwe rero kugira ngo mu byo niyo bari kwaravuga mu byo hinyanyurwa dufate muri kahise k'igihugu ko boza baravugana ingene aka kahise kumenywa kumwe na twebwe mu by'ukuri nibyo tuba dusaba yuko akahise k'iki gihugu tukamenya kumwe kuko biratusiga mu mutwe mu bwenge kuza twumva buri gihe bamwe bavuga bati aba nibo bamaze abandi nabo nibo babanza naba ariko mu by'ukuri atantuze twebwe dufise ivyandiko byumvikanywe ko biduha ako kahise tumenya kumwe natwebwe mbere tugasanga ako kahise k'iki gihugu kagiye kadusubiza inyuma mbere ahubwo tukakadutuma ahubwo dusubira inyuma gusumba haba aho bavuga mu 72 cyangwa imbere yaho haba mu 93 haba no mu bibazo tugenda ducamo n'ubu bya politike abatuma tugwa mu mporero kuko nta mutwa n'umwe arigera asegura cyanke ngaje kwisonga ry'umugambwe cyanke ibyumviro kanaka ngategure ku cyane cyane ibintu biza bifite umugambi mubi abandi rero twebwe mu by'ukuri turabibona mugabo izi njyane mu by'ukuri ikintu kidutangaza ni uko nuko ziguma zigaruka zigaruka rero hari hakwiye kwigwa umuti urama wotuma igihugu cy'u Burundi mu byukuri gitekana bikwiye abantu bakicara bakumvikana ku bya politiki hanyuma bagaha umwanya inzira itomoye abanyagihugu bakaruhuka kwama nabo nyene bamana integera ku
n'igihugu gifata inzira iterambere
imyaka gutya tacyo yimariye uko twebwe niko tubibona bamwe bamwe
eh tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio hejo ya America turi kumwe na Pacific mwiriwe neza Pacific muratumba
ego ndabumva cyane
muri hehe
ndaha ibujumbura ndaha mu manuko fikisagara cha bujumbura
witwa ndayize na gikirundi
yeni twa Pacific Habimana
Habimana turiko tuvuga cyane cyane ku kuntu abatwavuga ko bakumirwa bakumirwa eka nibwizo shingiro rishasha n'iyakira eka namasezerano yarusha turi kumwe n'umushantahe Nengo twa timikana n'umushantahe Vital Bambanze ariko inayobi ahari ni hoteli bafite murongo umwe twacafite kibazo cyo kugira ngo bashore kumuha murongo ashore kuvugira kuri telefone duga ku ijambo ikibazo cy'umvira
yego cyane mu bisanzwe giye kuraba ubwoko bw'abatwarabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane uko ugiye kuraba wasanga nko mu minsi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga ariko ugiye kuraba nk'ingene babaye urabona yuko ari ibintu biteye agahinda ko kuzosanga sankono bahora babumba kubera ubiterambere ryaje abanyagihugu b'ubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya cyangwa batakuraba ugasanga baribana zaba nko hejuru ku dusozi kwabo nyine naho nyine ugasanga nk'inzu babayemo izishemeye ugasanga ba mu butu bwa nta kigenda bw'ibyatsi ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kuba ino mu Burundi kandi aribo kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka kandi ugiye kuraba kumva bavuga ngo nabona Barundi umuntu akibaza ati kuki babayeho mwubwo buzima kandi dusanzwe dufise incyabwenge mu Burundi dusanzwe dufise abarongozi kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi ubwoko akindi naco ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya baha ukibaza ati none bo ari Abarundi nk'abandi cyangwa bo baba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu ruhe rugero ko dusanzwe tuzi yuko baba ari Abarundi bo ngaha iwacu mu gukaca usanga ntaho ntaho bigamiye ntaho baharuka umuntu rero icyo nico kibazo umuntu yokwibaza kuko ugiye kubabirema aha mu Burundi babayeho nabi nico gituma rero umuntu yo saba nk'abarongozi yuko nabo bohabwa umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi bagahabwa kwiga nk'abandi bakajya muri politiki nk'abandi bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi kandi kindi nk'ikintu twabasabira bagahabwa amatongo nk'abandi kuko leta irafise amatongo barafise amatongo hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu bwo buzima kuko ugiye kuraba akazoza k'abatwa ntaho kari na bugihugu yumva umusanga iterambere riguma ryiyongera abantu batera indore ibikorwa n'abatwa bitakigurwa nuko namwe murakoze
cyane murakoze Pacifique reka duhe ijambo umushyana Nengo Emmanuel agiye icavuze ku cimbwira mushikirije ariko nagomba imbere yaho agico yishura mwavuze ikibazo cuko bahora babumba ariko kubumba hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha ubatekesha amasafuriya nashaka ndamubaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabona ko uyo mwuga bari bafise wataye igihe bagafata nk'uwundi mwuga gucura gukora ibintu ibindi ubundi buhinga ibyo bita kwiadapta mu gihe
twavuze twama turiko turayica ijya n'inyo haba ibyo bindi myuga yufasha abantu ze imiryango y'abatwa kubaho ariko turiko turaraba tuguma dusanga ibintu bibeshejeho mu rundi nyakure ibintu twovuga byo bitomoye umuntu avuga ati jewe birashobora kumbesha ni nubwo burinyi n'ubworozi ubwo na rero kugeza ubu nk'uko mugenzanje abivuze n'ukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi ntererano idasanzwe kuko nawe arabona amagogwa imiryango y'abatwa irimo nayo ubundi ibyo dufate by'ukubumba erega burya kuko haba niyo migambi yo kubumba kugira ngo tuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe rero kugeza ivyo twaragerageje kurodera mu bagira neza bo dufatisha kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuteze imbere duko tubicishije mu mashirahamwe yoshobora nkumbure gukora ibintu bitandukanye bijanye n'uwo mwuga haba ivy'amasahani haba ibikombe ariko kugeza ubu ntituraronka ubwo buryo bwo dufasha kugira ngo uwo mwuga tuwuteze imbere ariko turacabandanye n'ubu turacagerageza kurondera ingene tubikoreraho
nayahandi
bamenyesha mu by'ukuri yuko mu by'ukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose muri iki gihugu cyacu ukajya mu ntara iyo ari yo yose ukagera mu miryango y'abatwa ni ukuri ufise amusozi ubona akorora amusozi ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane mu bisanzwe umuntu ushobora kudufasha kugira ngo tuve mu izo ngorane ni leta ifata politike itomoye yo kuvuga iti aba bantu aho bagasigariye inyuma y'intu zeya gusigara inyuma y'iterambere ry'igihugu reka dufate politike bafasha kugira ngo bashobore kubaho nk'abantu
mushyira nawe nengo Emmanuel tukiri kuri icyo kibazo nyine
muriko
muravuga leta
ni ukuvuga byonyine kuko nta yindi nzira dufite
muriko muravuga leta reka tubahe akanya ngaha kuri radiyo mushikize ubwo butumwa umutegetsi yaba umutetsi ajejwe ubushikiranganje bw'intwaro hagati cyanke umutetsi wose wese mwibaza ko yobafasha mu cyo kibazo mu majambo make mutanga ubutumwa
mu majambo make haba ubushikiranganje butandukanye byose n'ubwose n'ubwa yuko turakorana sinoja nkaho ngo mbese turavugana kandi hariho n'imigambi turiko turakorana ijanye n'uburimwe n'ubworozi ariko dufasha kudushyigikira kugira ngo twari cyo hinduka ariko icyo turiko turasaba gikomeye cyane ni uko bodufasha kugira ngo abatwa baronswe amatungo icyo nicyo kintu tubona cyo dufasha cyo tuma nkumbure hariho ikintu gihinduka kiboneka n'amatungo hanyuma ikindi nacyo ni ikintu kijyanye n'indero n'ubu leta yovuga iti aba bantu ze aba batwa aba bana babo haba biga mu mashuri yisumbuye cyangwa y'intango dufashe ingingo ikurikira yuko aba bana bateza gukurikiranwa uwo dusanga mu myaka ikeye cyane abatwa bagize ku rundi rwego rusanzwe rero ikintu gikomeye n'amatongo n'inyigisho leta kandi noneho twama twabivuze kandi twama twavuga n'abategetsi batandukanye ariko icyo tubasaba ni uko mu by'ukuri bufata rero ingingo bagafata ingingo bati reka aba bantu tubakure mukajya bamyemo mu bukene bamyemo n'umwiheburo bamyemo hanyuma turabe ko boja ku murongo cyo kumwe n'abandi nicyo dusaba hanini ya mu majambo mato
muri ko murabandanya kumbiriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi nitwa Ishakiye
Ishakiye murafite ikibazo murafite icyumviro
oya ahubwo ni intererano Frederic mbere mbanze sime kubera ko kenshi mu buzima bugiye kudukunze kumva umutwa ashobora guterera ibyiyumviro nk'ibi uyu ariko arashikiriza ariko Frederic jewe hari umuntu yavuze ati bugiye udashoboye kuguruka fuma wiruka n'ibya nk'abasi ko wiruka upfume utambuka ariko byase gose wavure mugabo upfume ugira uteye intambwe ugira ushitse rero iyo uravye abatwa mugenzanze hejeje kare yabivuze iravye abatwa uyu munsi mugiye gutse Burundi bafise ubuzima mu byukuri butigeze gutera imbere uguma hahandi n'abirukanitse kintu cy'inkono yewe aho ndi mwaro ndazi ko n'uwo munsi bakibumba inkono kandi byibabaje cyane nuko abo batwa nyene iyo ubutegetsi cyangwa abandi bantu bagiye hamwe ngo babagurire amabati cyangwa ibindi utangazwe n'ingene abo bantu mbere n'ayo mabati bashika hano bakanayikurira ko bakayagurisha yumvikana ko n'abantu bo nyene mu mitwe yabo bagifite ibyiyumviro bya kera ibyiyumviro byo kwama bigunze seti niko sida la populasiyo yimarijinariza ubona ko badashaka kubamwe n'abandi kuko abonzi b'imwaro biyunguruza ku mwanya ku yundi nizo gituma jewe nagomba ngaruka ahantu hamwe Frederic muri politike niho mwashimikiye ngo ntibaserukiwe ni by'ukuri mu ufatiye kubwiriza shingiro rihari abantuze mu gihe tuzi yuko kubwiriza shingiro rigabura ibiki rifatiye ku moko urabona ko abatwa badaserukiye byo byo biragaragara ariko mu by'ukuri muri politike nta muntu batamika ibintu gutyo muri politiki umuntu we nyene araharanira inyungu ziwe akava hasi ariko abatwa hari ikintu kimwe cyababoshe mbere nibaze ko ari umugero ukomeye bagiye mu mugambwe bajaye kubera ko hari umutegetsi ari mu mugambwe yabahamagaye kugira ngo igihe bavuze bati turakeneye ko munganisha ubwoko umutwe umwe adaserukirwe n'imiburibuzi kubera ko utoje kugira nawe uharane ushobore kugabangana ibiti cyo kimwe n'abandi biciye mu matora Sikituma na pugani rero Frederic akamu vene na iruwa mwono Mabanzi mwenyene baheri wa mwanyi azize kushiribi nukukuri leta Jewe sinda visigiki hivyo Urabye mwenyene mu mitwe yabo aracyari ikintu kuyumvira ibyimbiro bya kera ubona yuko menga badoka mu batamikwe ibi nibabe hasi bagwane bashobore kuvuga bati tugiye mu migambwe dufise inyungu tugiye guharanira hamabo nyene bigwanire bashobore guharanira inyungu zawo batarinde gufatira yuko haza kuba ibi bintu bita makota murakoze cyane Frederic
murakoze Aishaki Thierry mushyanaye ndengo ibibazo bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Thierry Aishaki ikibazo cyambere nuko kenshi niyo babahaye ibintu usanga babisambura eka no guharanira ikibanza cyabo mukaja imbere mukarongora abandi aho gukurikira abo bandi babaha ibintu bike bike muri politiki duka kwijambo kuri izo byimbere
Ndabonda mushimiye kuri ibyo byimbere no kuntererano mu byukuri nkuko abivuze hariho ibyo tuzi muri kahise kabatwa byamye bituma ahubwo na bene wacu aho tunabatutsi batubona kutariko ariko nagira ndamubwire yuko muntu ze mu nyigisho twamatiriko turatanga nihimiriza nuko tuvuga duti abatwa nibacugwevu bahindura ingendo tuje ku rugero cyo kimwe n'abandi barundi na cyane cyane twerekane ko natwe dushoboye icyo nicyo twamizako ariko haraho tumaze kubona ko bafise intambwe idasanzwe hari icyahindutse kinini ya cyane nabandi rero bagenda bakwega amaboko ishyabamba amaguru si aho rero sino bihakana ibyo bintu ntibiriho hariho abagiye muri kahise bonona ibyo babahaye ariko mu migambi misasa tugenda dukora tubanza gufata umwanya bwa mbere wo kubanza kubumvisha gufata ko kanya yuki ibintu baza guhabwa bazo baba runyijwe ko bategerezwa kumva yuko ari kuneza yabo atari kuneza yubabibahaye ivyo nivyo dukora kugeza ubu kandi turamaze kubona ko araho bimaze guhinduka yaravuze ngo ndabita ishavu kuri leta ariko kuri leta nuko tuzi niwe muvyeyi wa bose niwe atunganiriza bose buje utunganirije abana babiri ubundi kamwihoza burya biba bibabaje nico gituma igihe cyose tuba tuvuga duti na wundi afise ubushobozi bwo gukora ibishoboka atari leta twebwe nivyo turagerageza aho tugeza kuvugana na bene wacu hanyuma kubijanye na politike nawe yavuze kuja mu migango kugira ngo nituze nibaze tuguma turindira bijya bavuga ngo ni cooptation gushigwa mu gutyo gusa mu byukuri bya natwe ntimwibaze ngo biradushimisha yaho bavuga bati wewe tuzogukobuta hanyuma ube mu gutyo byonyine gusa ataka intu wakoze atanga uvu wakoresheje natwe urumva ntibitunezeye ariko nuko ariko biri sinzi uko amaze kubibona nabasome amategeko yose ahari bakubwira ati dufate imbwizi bashingiro rishasha ariko gutogwa bavuga bati ni 60% n'abahutu 40% n'abatutsi umva naho si wa mugambwe nta hantu zoronka bakwemera yuko uza kuronka muri icyo kibanza cyabo kuko nta hariyo gusa benshi baguma bibaza bati abatwa mbega kubera iki bakinjira mu migambwe baguma babyibaza mu migambwe bariyo baruzuyeyo mu migambwe itandukanye ariko ikibazo kiba gihari nuko mwitegeko cyane cyane itegeko nyamukuru ntiribakingira niyo hagatika nibyo nyine ribakumira ngira ngo uwariwe wese narisome ambwira ati mbega abatwa nimba ari mu mugambwe ni hehe ari azovuga ati jewe nshobora kuzogenda mpagaze cyo kimwe n'umuhutu cyangwa n'umututsi nta na hamwe ngira ngo sinihenda nkumbere shobora kuba nihenze ariko twebwe dushigerageza gusoma ayo mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwirizwa cyangwa ayandi mategeko agenga igihugu cyacu tuguma dusanga ahantu aragahaze rero nuko biri niko tubibona
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Innocent niriwe neza
yego
muri hehe ga Innocent
ndabwo gisigara cyangwa ujomba
murasi kibazo murasi cyumvira
ko abahaye ni kwanga kwereye bakuye ko kwashaka ko kiraza kibere n'abatwanye bakaseruka ikunga mu gihugu cyacu kubera naho nyine sinzi ko bakiri no kuca mu gikaze kugira naho bavamiye bakayine sinzi ahubwo ni kuyaba nawe nyine bizashyirwa bishasha cyacu naho nyine abatwa bareke kubakubera kuko n'abantu nk'abantu
murakoze Innocent icyo ni kimubwiro kandi cyashyigikiwe n'umushyanahe nengo Emmanuel reka duhe n'ijambo kandi Daniel muri Veneza turaho witwa nde izina ry'ikirundi murafise ikibazo murasikimubiro
ikibazo marifise nuko abatwa bari bose bokubahirizwa kuko ugiye kuraba ntibahabwe agaciro nk'uko bisanzwe ikindi kandi
ku ijambo turakumva
alo
duga ku ijambo
ikindi kandi bimwe muri kumwe nitwe sandika nituri kurikorana neza mugaragaza mu kazi turabira komikodiuba kuko kuri iyo firi niri tuvuga hari zimwe bifite tuzi kwigambira kandi bari twamenye impamvu
icyo kibazo kiriko kirigwa nicatura inyishu tuzobabwira mu misi iri imbere murakoze cyane gose mushyanahe Daniel mushyanahe Nengo Emmanuel izimbo byashikirijwe n'abashyanahe babiri Innocent na Daniel duga ku ijambo
mu byimviro bose bashikirije mu by'ukuri ni ikintu icumvikana mu byo bavuze kandi ni nk'intererano ku bibazo tubanze dufise rero nuko kenshi turi ko turavuga nk'ikibazo nk'ico nuko ubu benshi ariko baradutegera ko tutaba ariko turahuguza kandi mugabo tukaba twizigira nkumbure yuko mu myaka uko bizogenda bihinduka bazogenda bategerera hanyuma bakumva yuko natwe tukwiye guhabwa ikibanza cyo kimwe n'abandi nta benshi bijya nabivugako kiretse yuko n'ubu nguma mvuga nti abo bene wacu b'abahutu n'abatutsi bumve yuko ikumira abagoma batushyiramo ko bitatunezera kandi ndazi ko benshi nabo kandi n'ubu baratubwira bati mu by'ukuri ntibitunezera abasigaye rero cyasigaye yuko hafatwa politiki igafatwa na leta ikafata iyo politiki yovuga iti jewe ndakeneye kubona ko uyu mugwi wova iyo wamye ku rwego rwamye ko bakawuduza ku yindi ngazi haba ivyo yo kuvuga ngo kubajijura bakadufasha natwe kandi noneho barabikora nuvuga nti abajije intwaro ubu baratwumva kuko kenshi twirirwa mu iyo misozi kuvugana nabo baragerageza iyo tubabwiye bati bari abantu badufashe muri ibi n'ibi barabikora ariko mugurumva hasigaye yuko haba politike rero ivuga iti dukeneye ko aba bantu tubafasha bimwe bavuga mu ntuze ya umwihariko bakabona bati aba bantu mu by'ukuri ntidushobora kwemera mwa kino gihugu ko ari abantu baguma umengo iterambere cyangwa ibya politike tuguma tubona bari inyuma dufatiye ku bandi barundi nk'abandi nta byinshi rero burya rero umuntu bivuga ko kiretse yuko tuba dusaba duti leta idutegere ibyumve yuko mu by'ukuri twe tutajabusema kandi n'ibyo bama babonye bama abo abashikira mu miryango y'abatwa n'ibyo babona rero umwe wese ukihaye ikibazo akavuga ati none aba bantu dukora iki cyo tuma nkumbure ubuzima bwabo buhinduka na cyane cyane rimwe navuze ni hakenewe cyane cyane aho umuntu aba ashobora gushinga akazu akabaho hanyuma tubakadufasha ku kintu kijyanye n'abana kugira ngo turabe yuko huboneka mu incabwenge dufasha kuduhangana n'abandi banyapolitike baba bari mu mugambwe umwe agashyikiriza icyiyumviro kiza gifasha umugambwe ni ukuvuga n'igihugu cyose umuntu agenda nk'imperekeza akurikira umunyamugambwe kanaka nkumbure kubera ariko kubera amwumvamwo mu by'ukuri ubutwari bwo kumufasha gufasha abarundi bose
kuri icyo kibazo nyine kimperekeza tugarutse ku kibazo cyashyizwe na umushyanahe Thierry ahishakiye mbega abatwa ntibashaka kugira umugambwe kugira ngo hageze amatora babahe amajwi umugambwe cyangwa umutegetsi ashyira imbere ibyiyumviro n'imigambi iteza imbere abatwa icyo si kibazo
nk'uko nabivuze burya turasoma amategeko turazi ingene ameze nta mategeko yemerewe ko ubwoko kanaka bushinga umugambwe ntibikunda mwa kino gihugu cyacu biranabujije ubwa mbere ni nacyo gituma yuvuze
ariko abatwa barafite abagenzi mu bahutu barafite abagenzi mu batutsi barashaka kubashyiramo bakagira umugambwe
ibyo nibyo kandi birumvikana ariko burya hariho ikintu cyo kuraba mbega muri mu migambwe iharubu canke politike y'ubu ibihari makino guki wacu canke abanya politike batandukanye kugeza ku inosaha mbega umuntu uvuga ati niwo mwanya woba uhari uwo kugira ngo nkumbure ikibazo cy'abatwa kice kigira inyishu mu gihe babashinze umugambwe kubwiwanje mbona yuko yoba hataragera kubwiwanje ntiharagera nkumbure uzovyumvira cyangwa uzobona ko hageze azobikora ariko turiko turabona hanini ya yuko ikintu cihutirwa ko jewe mbanserukira ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki aricyo gituma kugeza ku inosaha mu kintu dushyira imbere hanini ya nuko hotereza kuba ikintu kibafasha ubwa mbereho kwiteza imbere hanyuma bakiga gutse ivyo byose bazobishikako bazo kuko mugwe mu kintu ca mbere nashaka kuvuga ko gushikiriza nuko burya kugira ngo umuntu kanaka umwumvise icyumviro kijanye n'ibazo vya politike hanini ikintu cy'ubwo kukizanye mu kiragorana ariko rero ndigira neza yuko abatwa bazoshikana bo kugo gwego gwaho bazotinda mu cyumviro abatanze cyangwa mu kintu akoze abandi bagihurumbira gusumba ariko kuno mwanya mu byukuri ko ndabibona sinibaza rero ko uwo bwa ngo ngiye gushinga ibyo mugambwe ko byoza bi hari cyo byungura gusumba ahubwo birashobora kuza bizana ingorane kubatwa gusumba kuko yego bagiha iyindi siguro ati mwebwe mwashinze umugambwe naho uwo burimo abandi bantu bakavuga bati aha uko tubibona ntibitomoye rero mwizo ngorane rero tura rimwe na rimwe si ntacyo nubivugako ariko nazogera uzo kwiyumvira zobigira ibyo by'umugambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Edmond muri beneza miriwe muri hega Edmo muri hehe ego turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'abatwa mu Burundi abatwa bavuga ko badahabwa ikibanza bari yakwiye nk'abandi barundi tugakwi ijambo ikibazo cy'imbyo ego
kandi n'icyo mbona kubwanje kurya agaseka k'umuntu naho niba baba barenganije cyangwa utarenganije wowe ubwawe nk'umuntu wiyemera kandi wumva ko ushaka agateka kawe n'ebyiri ko kwirondera kandi kakagwanira mu gihe rero wowe ubayeho nk'uko ukabasindaye baguha urabona ibintu byo kwiga kukirenga kuko uko mwotera bajya ku ishuri niko benshi botera baca ubwenge bakabona yuko umuntu iyo yize arashobora kugira icyashyitseko atari kumwe umuntu abaho azi yuko umutwa ari uwo kujya kubumba inkono cyane kugira imbugita gucura muri icyo gihe bagumye rero bari basa n'abimegeze bibereye kwabo byogorana kugira umuntu azoje kubarondera ngo bashikire ku cyiyumviro cyabo kuko nibo bonyine ubwabo bashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo kandi n'agateka kabo bakakagwanira
murakoze Edmo mushyana nengo icyiyumviro cya Edmo avuga ko nyabuna abatwa bakwiye kugwanira agateka kabo
erega tukukagwanira n'uku nyene Edmo kandi ndamutishimiye kucimvira duhaye mu by'ukuri kukagwanira agateka kacu n'uku nyene tuba turiko turabishikiriza niko kukagwanira ku gateka kacu ntabwo dushobora kubicisha mu nzira abandi babicishijemo ngira ngo nivyo muzi kuko iki gihugu cy'iwacu nico tuzi abantuze abahutu bamwe bavuga bati abantuze bamwe baducura bufuni na buhoro abantuze ngabatuze hanyuma ngira ngo mwarabonye yuko mu kintu cyakoze ko cyane mu kino gihugu nuko abahutu batinze bafata umuheto baragenda baragwana ngira ngo ibyo byose yaba umuhutu cyangwa umututsi nivyo twabonye twakoze tubona nivyo byabaye kandi bavuga bati twahabuje agateka kacu ariko dufashe umuheto ariko twebwe nkuko twebwe dusanze turaba ikibazo cya kino gihugu cy'iwacu nta bushobozi dufise kujya mu by'intuzeya mu by'intambara ntabwo dushobora ahubwo twebwe aha turiko turabishyikiriza tukabwira bene bacu b'abarundi n'abahutu n'abatutsi ni ukugira ngo bumve yuko igihe cyose guharanira agateka bitazoza bica mu ntuzeya mu ntambara ahubwo bizoca mu mwumvikano hanyuma umurundi wese akaronka uburenganzira bwo kwitwa umurundi akaronka uburenganzira bwo kuba mu kintu kanaka mu rwego kanaka cyo kimwe nabandi gutyo niwe tuzaba turi ko tubafasha igihugu gutera kije imbere naye handi ho umuntu ari karabyumva kandi nabantu benshi akunze kwa bivuga bati mwebwe mwabatwamwe nimutafatana mu muheto ngo mugende murondere namagaseka kanyu mugaharanire nimuzopfa muteye muci imbere ariko twa tubwa duti ibyo bintu ntibikunda turamaze kubona amagogo abizana kandi turi ninkehwa twebwe ariko turiko turashikiriza ikibazo cy'iwacu kugira ngo batwumve badutegere mu byukuri yuko hakenewe yuko akarenganyo kamye kaba mu gihugu cy'iwacu cyane cyane nk'abagiye bakabona bakakabona bakakabinjiramo hanyuma nabo bafashe abandi kumva mu byukuri ko atawuguma arengana kuko kurenganywa burya birababaza ntabwo rero nawe tubwira ngo ni kwikumira si kwikumira burya ngo umukene yama atajambo rero burya iyo umaze kubona nk'imiryango yose ihari yugarijwe n'ubukene ntiyo ari ibintu bisanzwe naha rero tuvuga duti abarundi bene wacu n'abatwa barimwo bumve bategere yuko mu byo tuba turi ko turavuga ni ukubwira ngo turabe yuko abafata ingingo dutegera kandi bakumva bakabona amagogo abatwa barimo hanyuma bagafata ingingo zitomoye izotuma biyumvamwo Uburundi cyo kimwe n'abandi kuko cyane cyane amategeko agiye arashigwaho akadukumira abandi akabaha agaciro burya mu by'ukuri nibaza yuko uwoba abibamwo burya ngo bavuga ngo imyenge y'izimenywa nyeneyo ariko kandi ikindi nacu kandi mu Kirundi baravuga bati ngi inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo mu by'ukuri bakwiye kubona yuko ibyagiye biba mu gihugu bakwiye kubona ko byocibwa hanyuma ntibize bisubire abarundi twese tukumva yuko turi abarundi iterambere twese tukarijamo kumwe politike tukarijamo tumwe dukingirwa n'amategeko cyo kimwe mugabo atari amategeko aha gaciro bamwe abandi akakabimba
tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Claude muri Beneza
Jean-Claude Rabumva ndi Bujumbura.
Ni Bujumbura izina ry'ikirundi ninde?
Jean-Claude Rabumva.
Akizimana murafiki ibazo murafiki cyumviro.
Jewe nyaro nagomba gutanga. Nuko abatwa bwa mbere bwo bubanza bakiyumva ko ari abarundi. Bamaze kwiyumva ko ari abarundi bakamenya yuko urupfunguruzo rw'iterambere ryaryo ryose rubaho mu ntebe y'ishuri. Bakiga ibyo barondera byose bakabirondera barizi mugabo atari kurondera ngo ni ukugwaha ngaterekwa mu kibanza nka kirya nta kuntu umuntu badashobora kumushyira ahantu atagiye ku ntebe y'ishuri hanyuma rero turiko turaraba no mu mibereho ngaha aye mu gituranyi aho tuba tubana urabona yuko ari abantu bagomba kwikumira ntibagombe kubona neza ko ari abarundi nk'abantu cyo ndibaza yuko hamwe abatwa bufata ingendo bakabona bati urupfunguruzo rw'ibyo turondera byose n'intebe y'ishuri bagapfuba barekerana bavuga bati leta nirabe ko yofasha gusomesha imiryango y'abatwa gusumbya umutwa hagiye ku ishuri basi bakamukurikirana mugabo bakabona ko yashyizwe n'ingufu kandi bagakunda ishuri cyo nibaza yuko abatwa bize bagaheza amashuri n'ujya kudepoza dosiye ahantu avuga ati genda umutwa narahegeje murazi ko turi inkehwa hanyuma bakuguruka nibaza ko boronka ubuzi mu masosiyete atandukanye mu mashyirahamwe ya leta atandukanye ubuzi bwa leta butandukanye ubushikiranganji butandukanye bakindira inzego dosiye za leta zibaho ndetse nibaza ko no muri sosiyete sivile bonashyikirwa hanyuma bakeneye nk'amaposite politiki bakagendara abantu baciye ubwenge kuko kwaba wizera ngo koputasiyo ngo ndoshirwamo ucumwe ngo ni umuntu yamarindiriye kwama hepfo bamukurayo bamugaburira rero byo interano nubaterera niyo yuko bufata ko urupfunguruzo rwabo rwo kuva mu ibyo byikwiyumvira ngo barakumirwa nibafatikaye bakunda akayira akajya ku ishuri murakoze
murakoze mushenahe Jean-Claude Hakizimana ivyimbyo bibiri kimwe isani cari cashikirijwe ariko ikintu gihambaye avuze nuko abatwabo banza kwiyumva ko ari abarundi ubwabo ikabakaja mu mashuri ico kibazo c'amashuri twari twakivuze ndiba kwijamba mushenahe nengo mu mwishura cyashikirijwe na Jean-Claude
ego n'ukuri kandi amushimiye bivuze nk'ukuri kujya kuvuga ngo n'ukuri nk'ukurima nivyo turabona ko urupfungurizo rwa byose ari ku ntebe y'ishure nivyo twavuze yuko mu bintu tumaze kubona bikenewe cyambere nuko ateza kuronka haba hanyuma inyigisho kubana hanyuma kuri ivyo bibiri bya mbere nivyo buzima bw'umuntu tugeze mu bihe bya kino gihugu kiwacu rero ukuri ivyo ashikirije mu byukuri nta byinshi no kongeramo kuko avuze nkuko natwebwe kwamatiriko turagishikiriza niho tubona umuzi wa byose kuko yaba iyo politike utize nta gishoboka nta kigenda ni hamwe nigeze kuvuga nti byiza warize ugende nimbuja mu mugambwe nimbuja mu muri societe civile nimbuja mu bandi mu mashyirahamwe atandukanye nimbuja muri societe kanaka uterera ibyumviro nk'umuntu wize baguha poste nukubwa aho ushobora kugira icyo ukora ukagiterera nk'umuntu yize nukubwa kuba ufise ufise uruhara cyo kimwe n'abandi rero umuzi wa byose ni ku ntebe y'ishure twese turabyemeranya nta numwe atabyemera kuko tugeze naho bavuga naho ubwo buburimyi cyangwa ubworozi ni kijambere nabyo rero nabyo byose bijana no kuba warize rero mu byukuri ndamukengurukiye kandi cyumviro cyiza ari nacyo gituma tukuma tuvuga duti bene wacu babahutu n'abatutsi bavyumve badufashe kujijura kuko burya no kwa gutosora ifuku ngo wamize amagati rero nuko natwe turabona ko ari hagahaze mu miryango y'abatwa cyo gutuma tuvuga duti badufashe uwariwe wese adufashe ahimiriza abo batwa bige hanyuma n'ibindi bashowe kwa baronka babifate neza gutyo iterambere tugende cyo kimwe n'abandi n'ahandi ho ikijanye no kwiyumva mu karabarundi mu byukuri cyo tumaze kugikora ku mwanya munini ngira ngo uwofata umutwe mu mirongo mu bihumbi bibiri washaka mfatire hagufi n'uno munsi ufata ari wese naho abari mu bukene budasanzwe turabona yuko ari ikintu cyahindutse mu myifato bigenda bihinduka n'ubwo turizigira neza yuko ni haba ako gacumu kubi umwe ko ariwe wese ashobora kubona ko ari caterera nk'uko amwe bayikora turashaka kwizigira yuko mu myaka izoza mu by'ukuri umuntu azobabona yumva ko ari umurundi cyo kimwe n'abandi hanyuma dushobore kumva yuko natwebwe twisanzuye mu byo tuvuga mu byo dukora cyo kimwe n'abandi aho niho mbona yuko nk'uko abivuze twoguma cyane cyane ariho twashinze ijisho cyane cyane ku ndero ari nacyo gituma mu ntango navuze nti leta yo dufasha kuko nubwo nicyo mvuga kuko niyo tusaba byinshi hanyuma abo bana babatwa baba mu mashuri y'intango cyangwa yisumbuye bakaronka ikintu kibasununura kibafata mu mugongo bakareka kuguma bavamo kubera kubura ibikoresho by'ishure kubera amahera yo ku ishure babirukanira mu by'ukuri ndazi yuko mu myaka izoza tuzo uwari we tudoshoye bakavuga ati burya hariho intambwe tugeze ko yo hataba bakanaka ntitwari kubishikako nubwo aricyo bituma nubwo tuguma dutera kamo leta kugira ngo yongere ifate umugambi utomoye nk'uko abifashe bijya byo kubana kwiga ku buntu abana batwa si benshi ni bakeyi cyane haba abiga segonderi haba abiga muri primere ni umurengera kubafasha turabona ko ari ikintu cyoroshye cyane hakenewe gusa yuko ari leta ifata icyo kibazo mu minwe n'ahandi ho twebwe nk'abwishyirahamwe ntacyo tudakora kugira ngo duhimirize abatwa bene wacu tubajijure bijukire ibikorwa by'iterambere bijukire ishure bijukire mbere washaka n'ibyo bya politike
icyo kibazo n'ikibazo cyo kwamiza ko nk'uko mubivuze
mugongo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara abandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na Rafiki mwiriwe neza muratwumva neza muri hehe
ego igitega hagati mu gihugu mu Burundi
ego murafite ikibazo banafite iki mu biro turiko tuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi
ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi
duga ku ijambo turakumva
ego ikibazo cy'abatwa mu Burundi ni ikibazo umuntu atofata minenegwe gusa usibye ko abatwa bari mu bwoko butatu buri mu Burundi mugabo n'ubwoko buri nyuma cyane si ukuvuga ngo n'ubwoko bashira inyuma ahubwo n'ubwoko ugiye kuraba nabwo ne bwishira inyuma kuko uravye umutwa mu kibano aho umuntu aba ari naho muba muri mu rubanza dufate yaje ku rubanza usanga yicaye kwa wenyine ugasanga ari kumira ukuntu kerenegera se n'ubibazo bamutumire imbere yuko basaba ko abantu bobafasha ahubwo ayo mashyirahamwe yabo nabanze ategure inyigisho ku batwa ababwire ko ari abarundi nk'abandi batangure biyumve ko batekanye bari mu gihugu umuhutu n'umututsi n'umutwa bangana hama mu nyuma batoja gusaba ibyo ibyo byo kuja muri politike byo kugira yandi ma activity sino naho uwo mushiri imbere ni wawundi ni yashika no mu nama nshinga mateka atoguma vuga ngo jewe ngo sishobora ngo kwicarana n'umututsi ngo sishobora kwicarana n'umuhutu cyangwa ngo bajye bafizyumviro biri imbere gusumba iby'iwacu rero sinzi ko boba barabitegura hama murakoze kuduha ijambo
murakoze Rafiki reka tumaze niba ibyo byateguwe tugakwijambo ushyana n'intego
yo tumaze ndabwiye yuko haheze imyaka 19 ari cyo gikorwa dukoreramo cyane cyane cyo kujijura abatwa nico navuze ni uwo ari umutwe mu 2000 cyangwa imbere yaho yosanga yuko ubu hariho itandukaniro ridasanzwe n'ubu turiko turavugana ku radio ndiko turiko turaduga n'ubundi mu misozi kuko nuko nafatiriwe n'ubona twaye kwa muganga umuvyeyi naye handi ho tuba twashitse n'ubundi mu misozi turiko turaduga mu manyi turatinda tuduga n'aha masaha ageza ariko nuko icyo turiko turaza gukora ni iki ubu nawe kugira ngo abyumve neza turiko ejo bundi twaragize rusasuma rw'abatwa boba ba barima igitegwa cy'ikawa hamwe n'abacipuza kugikora kugijya ku twararonse abarenga 10,000 urumva ko atari ikintu gisanzwe cyo tuma tuvuga duti hariho intambwe uriho nayo kandi turiko turagenda kugira ngo tubumvishe kugira ngo icyo giterwa nk'abarisanzwe bari baragiteye bagifate neza hanyuma bashobore kujya ku murongo cyo kimwe n'abandi kugira ngo ikawa bayifate neza irashobora kubatunga ikabatungira umuryango ikabafasha no kwiga no kwigisha abo bana babo rero nu kwari kugira ndamubwire ko iryo himiriza turirimwo kandi umugiko kwandiko ndadugamo nico nubundi tugira tujemwo mu ntara zitanduka zitandatu girima ikawa Kirundo Muyinga Ngozi Kayanza Gitega na Karusi izo zose rero nico gikorwa dukorera mu cyo kwa matriko turahimiriza rero no muremesha kandi nkamubwira nti mu byukuri ntitwicaye niko turabandanya icyo gikorwa turizigira rero bukebuke ko hazoba ihinduka politike nibyo nkuko yabivuze ntitwokama imbere tubona ibya politike ariko bituma dushira imbere ubu guhangana n'ikibazo kijyanye n'imibereho ya buri munsi kugira ngo ibyo bya politike bizoze byuzuriza imibereho yiwiwe kuko burya bimaze kuba ushobora kuronka icyurya hanyuma ukaronka icyo ukora mu nyuma umwana wa wakiga politike burya uratinduka yimenyera natwe bwe rero turashyira imbere cyane cyane ikintu cy'inyigisho ari nacyo bituma tuma tubaduti badufashe kugo rwego rwo kwigisha abatwa mu kuvuga ntuze ya education byo dufasha kugira ngo ibyo bibazo byose mu myaka iza bishobore gutorerwa umuti ariko turashima n'ubu dagisubiremwo nuko mu byukuri ahantu uvuga ngo ntidukorana neza n'abajije intwaro cyangwa leta nuko ibyo bibazo byose tumaze kuba tubivugana na leta kuko n'ubu turiko turabikorana na leta ubushikiranganji butandukanye kugira ngo turabe kwa bantu ntambwe no mu byo rero nariko habe iyindi ntambwe na cyane cyane gufata politike yindi yo kugira ngo uwo muryango uje ku rwego cyo kimwe n'abandi
muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
urakoze wanshutiwe
mwiriwe neza
mwiriwe shutiwe urakoze cyane kandi mpaye akanya
yego uduga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kutuvuga ku kibazo cy'abatwa mu Burundi
ariko ngiye mbi ikibazo cyanjye rwose kibaye cyane masinzi ariko mbasha kukibaza Musa nagira ngo ishimwe no muri twa Aisha Kecheri ibinyavuze cyiza cyane ariko aje makabaga nge nibajije niwe je ntariko se buriya bari abatwa bashinzwe umutwe wabo uje kubavuganira ntavangura rya rigiye kuzamo akabaza umutwe wa Hutu abatutsi cyangwa se abatwa ntagarikeri mbaza ahubwo ndabaza uriya mutumire akabazo ka kabiri namubaza namaze nsaba mutumire buriya itegeko nshinga ryanyumaze iminsi nisubiyemo eske mubaze mufite nta kintu ryaba ryaratekerejeho ryaba ryarakemuye mujya kuritora nta hantu mwarabaga mvuga muti dukomye gato cyangwa itegeko nshinga ryaturenganira ahangaha bitabaye se ibyo ngibyo itegeko nshinga mwamwe riteye mute niba ryaravanguye abahutu n'abatutsi n'abatwa kuki bataba abarundi bo gusabana bakagira amashaka 50 ariko y'abarundi havungiyemo abahutu n'abatutsi n'abatwa bitabaye ibyo tuba itegeko nshinga ryaba ryanyanyuye ariko wa mugani wanyu Murakoze cyane washiki.
Murakoze bimishere ndeka duhinje jambo kandi abandi banywanye radio America Joseph muri beneza.
Muraho komeye.
Muraho.
Ndi Joseph ningira mu Kirundo muri komine Busoni.
Ikibazo mukanya kihuta cyane gose yakanya karagi.
Yego jene ko mashimire uwo mugenzi uwo mutumire kubera ibyumvira ariko arashikiriza gatoma ntawe ariko ariyumvira yuko nibwo bwa mbere tubonye umutwa ashobora gushikiriza ibyumviro nk'ibi. Aba ntabwira ko ntange impanuro na cyane cyane ngaha mu Burundi turazi yuko hari bamwe bakoresha abandi mu mvugo za politiki zina ziriya baba bashobora kubahenda ngo bagende mu ntambara n'ibindi ngo niho bogarukira agateka kabo. Ahubwo nyabuna icyo mbona abatwa kuva na kera bamwe bikumira mu kabagenzi bacu barigarutse ko ibintu byo kwikumira nyabuna bakabandanya ibintu byo kwiga bakaraba bakabandanya bari bahiga ubumenyi ku bijyanye n'amatongo kweri benshi bari barayarose bakayarya bamwe gahingwa ukuna kuri n'uguhumiriza nyabuna abafise n'utwo bafise n'uyu munsi kuko n'uyu munsi turiko turavugana ariko bariko baragurisha bamwe bamwe bagahimiriza bakabagarukira ibyo barose ntibabigurisha uko nyine cyane cyane rero icyo nagomba gusozera ko ibintu byo gukoreshwa muri politike mu mbona ziriya bamwe bashyigikira ngo ni ubwoko buriko buracinyizwa ngo ni buriya ntibaza bikoreshwe n'ibyo ngo murakoze
Joseph iyi mpanuro mutanze amushanahe nengora agira icya zivuze ko yongere agira icyo avuze ko byashyikirijwe na Louis Michel avuga ikibazo cy'ivangura eka no kuba ushaka kumenya icyo abatwa bakoze ku byerekeye ibwirizwa shingiro rishasha reka duhe n'ijambo kandi Eric muri iyo neza Eric muratumva
ego
ikibazo mukanya kihuta cyane rwose izina ry'ikirundi ninde
so kire shaka kuvuga gatoyi nuko hari umugenzi twavuganye ya yari yandikije muri Skam yari yambwiye ko umutwangwa arose iyo yaza kuyandikisha nubwo atari kuronka amanota cyangwa kuko bakoze ikibazo bakora no kwiruka nubwo atari kubitora yari kugenda yari guca yinjira mu ishuri mugabo yamugenzi yambwiye ko atari umuntu n'umwe yabonetse n'ingozi urumva rero urumva ikibazo cy'uburongozi kuko bacavuga ngo ntibadushizemwo ibiki urumva nta muntu n'umwe baronse urumva jene mba navuga ko nabo nyine bakwiye kwisubira ko nyine kuko musanze umuntu wese niwe nakwiye nyine kuge gushyiramo ingufu kuko uri ngiye abandi ngo bagufashe umva abari kibazo kandi kiri nacyo nabonye ariko usanga nyine bisize sitima bakagira komplekse sinzi ko nuvuga halo
duga ku ijambo ndakumva mukanya
gato akagira komplekse nk'uko mugenzi yarayivuze mba nuko bakwiye kugira kwisubira ko nyine bakagira kandi ikindi nacyo bibuka ko hari imfashanyo bigeze gutanga burya bahejeje baciye bazigiye babikurishije bintu kandi urumva ikindi nacyo simbona igitima dushaka kubana hamwe n'abandi kuko twese turi bamwe mbere njye mbona ko atari n'ubwoko binahari kubera kenshi nambona kenshi ari ukwabo bakigira babuze hamwe n'abandi ese ndi cyakino cyo bivuga kuri kibatuje hamwe oje mbona abandi bo batubana kandi kiri cyumva nuko ye baravuga benshi bamagwa ngo ntibaduserukira ngo ntibadutora muri politiki nta muryango none bagutora gute kandi bisabwa utabikwije rero
icyo ni kibazo mushana Eric cyashikijwe n'abandi imbere ariko reka duhe akanya mushana Henengo Emmanuel agire icavuze cyane cyane asozere avuga ku byashikirijwe na Louis Michel eka na Joseph bose bagarutse ku bibazo bimwe ari ukuja mu ishuri ari kubanza kwiyemera nk'abarundi reka duhe ijambo mushya ntahe nengo aca asozera musozere mutira kamo kandi n'abatwa eka n'abanyapolitiki bose mu Burundi duga ku ijambo
yego hari icyo Louis Michel yavuze ariko icyo numumenyesha nuko bijya byo kujya hamwe mu ishyirahamwe kwabaye kugira ngo turabe yuko twoba kubumvisha kugira ngo bashobore kumva ko ari abarundi cyo kimwe n'abandi hanyuma nabo nyine baje kuharanira ibikorwa by'iterambere n'ibya politiki bumva ko ari cyo kimwe n'abandi barundi rero aho ntijyaba ari ivangura hanyuma kugizanye n'intuze n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro nibyo nk'uko nabivuze mu mugwi twara bari batoye umuntu ariko mu bantu ze mu byumviro byagiye bishyikirizwa gikumirwa ry'abatwa ntacyo ntibyashoboye gufatirwa ko ngo hagire igihindutse nkumbure kumvu zitandukanye tutarashobora gutura kugeza ku inota rero byumvikana yuko kugeza ubu bimwe navuga n'ubwa mbere nuko
ishobora
kuzohinduka
Emmanuel Nengo
abanyapolitike bukumba
ndabona kanya gasana kagiye nashaka ndagushimire cyane gose ku kanya watewe kugira ngo tuganire ka twashimye n'umushyanahe bambanze na Vitale yagerageje ariko ntibyashobotse tukaba dushimiye n'abanywanyi bose baduteye akamo bagashimiza izimbuje byabo hamwe n'ibibazo turabashimiye inshuti mwese muwandanye mwumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkurikije hejeje.